ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mugitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri no saha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, rivuga ko akarere k'ibiyaga binini kari mu turere ubwigenge bw'itangazamakuru bubangamiwe cyane mu isi. Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri Reporters sans frontières asigura ko ibiriko biba mu Burundi muri kino gihe byabanje kwibonekeza mu Rwanda kandi ko na Tanzania iriko irandukirwa. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ahamagarira indongozi za ku karere kureka ubwigenge bw'itangazamakuru bwo soko ya demokarasi y'ukuri. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri RSF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga ni ukunumya abanyamwuga, ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha amakuru. Atubwira uturoyo dushimangira ivyo yemeza ku bihugu vyako karere.
Prenons le cas du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'u Burundi bwagumye mu kibanza cijana na 159 mu cegeranyo cya RSF c'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga ko ico gihugu kiri mu muzimiza mu vyo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abiri akomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba na kajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kubamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu. Abamenyesha makuru benshi barahunze, none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuzamakungu vyari bicinanata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta. Biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza abamenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi. Bwana Froger hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bwa abamenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean Bigirimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye naka Jean Bigirimana yaburiwe irengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza hanyuma akaba atawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihenduka nyitambika imbere uzobashikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi nta namatohoza azoba wibeko nk'ivyaye igipfuye. Uburundi si bwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé le régime de.
Tubona abamenyesha makuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cyane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe abari hafi jana barahunze. Ivyo tubona nuko u Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ivyiyumviro nta ushikiriza kari ku mutima. Ikibabaje si u Burundi gusa, hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene. Mbere Perezida Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ari we citegererezo ciwe nawe akaba ari urugero rubi mu vyo kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko n'umwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mu gihe Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru umwaka uheze babonye amahano menshi, irafise ico isaba Perezida mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha zumva nuko yitandukanya n'uwo yasimbuye. Abakongomani bamwiteze ko vyinshi. Perezida Tshisekedi yashireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. yose nibutse ko mu 2018 Kongo ari cyo gihugu RSF yabonye mwamabi menshi muri Afrika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba isugerezwa uguhagarika abanyamwuga kubuga ibinyamakuru guca internet n'ibindi Nahi bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mwihonyangwa y'ubwigenge bw'itangaza makuru hayi vyakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu vya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180 Sudani iri mu kibanza 175 hamwe rero na Djibouti iri 173 Eroje uri kaneza I Paris ijwi rya Amerika
Harabanye gihugu bo mu karere ka Rusizi mu Rwanda bavuga ko ibiza bitewe n'imvura nyinshi imaze imisigwa byabatumye bisanga mu gace ka bonyene inyumba yaho ibarabara ryabahuza n'ibindi bice byako karere risenyaguwe n'ivyondo byavuye mu misozi kuri bamwe gushika kwa muganga biragoye abandi umwimbo wabo ntibashaka kushikana ku masoko kubera icyo kibazo umenyesha makuru w'ishuri rya America Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru
Icyo kibazo gifitwe n'abaturage bo mu mirenge ya Gitamba Nyakabuye gikunda mvura na Butare kiraterwa n'uko umuhanda mashesha mibirizi bakoreshaga haba mu buhahirane cyangwa se kujya gushaka serivisi z'ubuvuzi zitangirwa ku bitaro bya mibirizi waciwe n'inkangu zatewe n'imvura nyinshi maze iminsi igwa abo baravuga ko kuri ubu kugera kwa muganga byabaye ingorabahizi kubava mu bigondera buzima byo muri iyo mirenge boherejwe ku bitaro bikuru bya mibirizi kuko urugendo rwikubye inshuro zirenga ebyiri
uyu muhanda wari bugufi yabwo gutabara kuva hangana ibirometero bikeya ugera ikamembe ariko guzenguruka iriya hose kugufata utwite bakakunyuziriya mushaka na site ni ibintu bitugoye
n'izi modoka zavaga mashesha zigenda imibirizi zije kureba abarwayi zahakoreshaga nk'iminota 15 kugenda no kugaruka kubera ari hasi ariko kubera ko utenguka buri munsi ntaruhengekero bakabanyuzeya nyine bakabashitsa bamwe bapfuye nuko abandi bagashika banegekaye
uretse ibijyanye no kwivuza kandi abatuye muri iki gice batunzwe hanini ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi inyamara kugeza umusaruro ku masoko ubu nabyo ntibikunde
ibi biza by'iyimvura biduteje impagarara kuburyo natwe tubona ubuzima bwahagaze nta mukarasi wahamagara ngakujyanira indimu azigeza ahandi runaka ntawamuhamagara ngakujyanire imyumbati ayigeze runaka ntawamuhamagara kujyana ibigori abigeze runaka ibyo byose niko tubihinga Tukona ubuzima bwahagaze kwera ko nta muhanda dufite.
Abantu batwara imbaho ziva ahantu bitazabusozo zijya Kamembe, nta buhahirane buboneka imodoka zarahagaze, hari abakoresha amatafari yava za kaboza zijya muri siteni, nta modoka zitambuka. Ndongo dufite ikibazo mbese.
Ibi ngibi ni ndimu n'imbuto za sitoro ngomba kujyana mu isoko. Ndabigeze imuhira mbicumbikire, nzabizindura ejo n'ubundi ku mutwe mbigeze mu isoko. Ariko aho umuhanda wumva nageze mu isoko kare.
Nyinshi mu mihanda yo mu bice by'icyaro mu Rwanda isanwa binyuze mu bikorwa by'amaboko bikorwa n'abaturage haba mu muganda cyangwa se mu mirimo yishyurwa. Nyamara kuri uyu wo. Urwego wangiritseho rurenze ubushobozi bwawo nk'uko bwana Iyakaremye Jean-Pierre uyobora umurenge wa Gitamba bigarukaho
ibishobora gukorwa n'umuganda turabikora ariko hari ahantu namwe mwabonye umuturage adashobora gukora ahantu hakeneye amamire d'autonomie ahantu hakeneye gushyira mu zindi bize hari imisozi itenguka biriya ntabwo umuturage afite mu bushobozi ntabwo ari ibintu byoroshye ariko bisaba ko abantu babikora ubuvugizi bakareba agaciro rufite
inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zo zirizeza abaturage biyo mirenge ko mu gihe kitarenze cyumweru igisubizo kuri uwo muhanda kiri bube cyabonetse
twamaze kuvugana na n'ikigo cy'igishinzwe imihanda n'ubwikorezi abakozi bacu bagiye bakora defi y'imirimo ikenewe gukorwa kugira ngo turebe ko hakorwa intervention rapide kuri hari ahantu hangiritse habe hakubakwa urukuta mire d'ostonoma noneho tunashyiremo igitaka byibuze imodoka ziva hejuru Gitamba zizabugarama cyangwa se ziva bugarama zizamuka Gitamba zibashe kuba zagenda nkaba nizera ko iki cyumweru kirashira twabonye umurongo no gusa n'umuyoboro w'amazi wangiritse hariya ku buryo byibuze twavuga ngo icyumweru gitaha kizashira hari ibisubizo twaboneye abaturage batuye muri Karagace
uwo ni bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse icika ry'uyu muhanda mashesha mibirizi Inkangu zatewe n'imvura y'itumbana n'ubi gikomeje zangije ibindi bikorwa remezo birimo imiyoboro y'amazi cyo kimwe n'amazu y'abaturage yasenyutse mu karere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge ihanamiye ikibaya cya Bugarama aho harimo amazu arenga ijana yasenyutse kuva iyo mvura yatangira kugwa cyo kimwe na hegitari zirenga 900 z'imyaka zangiritse mu mirenge ya Gikunda mvura na Gitambi Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
Radio y'ijwi ry'Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane nahazwe ngikuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières kuri no wa kane yarashize ahabona icegeranyo cingene ubwigenge mu kumenyesha makuru bwifashe mu bihugu 180 birimwo u Rwanda no Burundi.
Hani genje mvuga nti kuvuga ku Rwanda hari ubwisanzure bw'itangaza makuru cyangwa gutanga itekerezo nko gutera urwenya banga kabagira ngo ndakabije ariko cyo gukabya nti bufunze 100% ariko buri hasi ashoka.
Uyu numwe mamenyesha makuru bo mu Rwanda avuga ko naho RSF yerekanye ko ico gihugu hari ntambwe imwe cateye n'ubu impinga ikiri ndende mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru ku ruhande rw'u Burundi. RSF isanga ta ntambwe n'imwe ico gihugu cateye turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko abanyamisiri mu makungu bahava batora kuri no wa gatanu matora ya kamara mpaka agamije guhinyanyura ibwirizwa nshingiro rishobora guha uburenganzira Perezida Abdel Fattah al-Sisi bwo kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2030 muri Misiri bitekanije ko bazotora ejo kwa gatandatu. Na matora baye atandwi irahera inama nshingamateka yemeje iyo ngingo mu gihe abanyagihugu bo kwemeza iryo tegeko ikiringo cy'umukuru w'igihugu kizoca kiva ku myaka 4 kijanwe ku myaka 6 kandi Perezida Sisi azoca yemeregwa kwitoza mu kiringo kigira gatatu muri 2024. Abanegura itunganya ryo kamara mpaka bavuga ko igihugu kigiye gusubira inyuma nko mu ntwaro y'umukazo yuwahoze akirongoye haraheze imyaka 30. Icegeranyo c'ivyatohoje n'umushingo wa manza adasanzwe Robert Mueller ntigaragaza ko Perezida wa Amerika Donald Trump yakoze icaha ariko kandi kivuga ko atari umwere. Ico cegeranyo ejo kwa kane niho cashikirizwa abashingamateka naho habanje gukurwamwo amabanga akomakomeye. Trump yagize ati "Ndugure twa mugina uyu munsi ni mwiza kuri jewe," yabivugiye mu ngoro yiwe White House mu gihe iyo raporo yari ishizwe ahagaragara. Yongeye abandanya avuga ko ataco agi iracho gukorana n'Uburusiya kandi ko atanbutungane na bumwe yabangamiye abashingwamanza ba Perezida Trump bashikirije ko ivyavuye muri ayo matohoza ari intsinzi itagabanije kuri Perezida wa Amerika Donald Trump. Iyo raporo y'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yasanze kandi ko ingingo yafashwe na Trump yo gukura mu mabanga James Comey yahoze arongoye FBI yatewe n'uko Comey ngo atatangaje ko Perezida atariko aratohozwa ko ica iha uburenganzira Kongre ya Amerika bwo gufata ingingo nimba Trump yararengeye ubutungane canke ataburengeye. Radio Mukunda ijwi ry'Amerika iri kwisamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse yacu ya Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyahere mu yavugwa mu karere aho Sentare ntanyuzwa muri Uganda yaraye iburijemo ikirego cha kana ihanagurwa mitegeko nshingiro ingingo yabuza umuntu arengeje imyaka 75 yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Kampala Ignatius Bahizi.
Abacamanza batatu kuri barindwi b'urukiko rw'ikirenga nibo bemeranyije n'abareze bahinyuza ihindurwa ry'itegeko nshinga ryakozwe mu 2017 n'inteko ishinga amategeko kwemerera umuntu urengeje imyaka 75 kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko baza kurushuka umubare n'abandi bacyamanza bane bo bafashe umwanzuro unyuranyije n'abagenzi babo ushimangira guhindurwa kw'iryo tegeko. iki kirego mu rukiko ruhebuje rw'igihugu cyarezwe n'ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu gihugu umwavoka ukora ku giti cye hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo bajuriraga icyemezo cy'urukiko rushinzwe gusobanura itegeko nshinga rwafashe mu mwaka ushize ubwo babanje kurega nyuma yaho mu 2017 inteko ishinga amategeko yiganjemo abadepute bishaka riri ku butegetsi bahinduye itegeko ryabuzaga umuntu urengeje imyaka 25 kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abantu benshi barebye nk'itegeko rigamije kungukira perezida Museveni ukurikije itegeko rya mbere akaba yaratemerewe kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora 2021 kuko azaba arengeje imyaka 75 urukiko rumaze gufata uyu mwanzuro perezida w'ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu gihugu Simon Kinobe yabwiye abanyamakuru icyo baregeraga kandi kitagizweho ati cyacu kwari guhakanya uburyo ihindurwa ry'itegeko nshinga byakozwemo bidakurikije uburyo buzwi kandi busanzwe bukurikizwa mu guhindura amategeko ntabwo hagishijwe inama ihagije mbere y'uko itegeko rihindurwa kandi mu guhindura iyo tegeko habaye imvururu zikabije ndetse abashinga amategeko bamwe bo ku ruhande rutavuga n'umwe n'ubutegetsi ntibari mu nteko bityo ibitekerezo byabo ntibyumvikana abajijwe niba kuba cyamanza barindwi batatu bafashe umwanzuro utandukanye n'icy'ubutegetsi bwashakaga byaba bibaha icyizere mu cyamanza bw'igihugu uko niko Bwana Kinobe yasubije
Yes, I think it's very encouraging because you see in the past we've always viewed the judiciary as
Yego nibyo kandi bitanga icyizere kuko mbere twabonaga ubucyamanza nk'igikoresho cy'ubutegetsi kandi bukanabogama ariko ubu dufite abacyamanza bigenga mu bitekerezo bigaragaza ko ubucyamanza bwacu bumaze gutera intambwe ishimishije mu rwego rwo kwigenga icyo navuga yuko amategeko muri uru rubanza yakurikijwe twakiye mu bipimo byose by'amategeko ubucamanza none bwafashe umwanzuro kandi tunarawubahiriza icyabazwa ubu ngubu ni ukumenya niba abanyagihugu banejejwe n'uyu mwanzuro kuba batanezerewe rero ibyo byabazwa abashinga amategeko mu gihe inteko ishinga amategeko yahinduraga iri tegeko mu mpera z'umwaka 2016 habaye imvururu zikomeye mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko ndetse habamo no gukomeretswa abandi barafungwa ubwo abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi bashamiranye n'abo mu ishyaka riri ku butegetsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bashyigikiwe n'abandi badepite bake bo mu ishyaka riri ku butegetsi nabo batashakaga ko iryo tegeko ryahindurwa umubare munini w'abanyayuganda ubungubu ugizwe n'urubyiruko rutazi undi mu perezida uretse perezida Museveni wenyine ubumaze imyaka 33 ku butegetsi amazi igihe gito afashe ubutegetsi muri za 18 perezida Museveni yavuze ko ikibazo Afurika ifite ari abaperezida bamara igihe kirekire cyane ku butegetsi ariko mu 2006 yongera kwiyamamaza yaje kubazwa icyo kibazo nuko asobanura ko icyo gihe yavugaga kuba perezida bamara igihe kirekire ku butegetsi badatowe n'abaturage ubu perezida Museveni yemerewe kongera kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu kandi amatora azakurikira azabaho mu 2021 ndetse n'ishyaka rye rya NRM mu kwezi gushize ryamwemeje nk'uzababera umukandida icyemezo cy'uru rukiko kinavuze ko perezida Museveni ashobora kuzategeka ubuzima bwe bwose Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nana bice kumasonga nkitangura kuri no wakanisha amajya amenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontières kiraso yicegeranye cy'ubwigenge bw'itangaza makuru mu isi cyuno mwaka urwanda rwaduze umwanya umwe naho RSF ivuga ko muri ico gihugu haciwonekeza ibikorwa bisubiza inyuma ubwigenge mu kumenyesha makuru mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ikigali mu Rwanda yatesha amaso muri ico cegeranyo maze adutegura ino nkuru
Unyujije amaso mu cyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 7.82 gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 7.9 n'icyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180 Muri ibi bihugu Rwanda rwaje ku mwanya w'155 n'amanota 542.43 ni mu gihe mu 2018 rwari ku 156 n'amanota 552.9 bivuze ko rwaje himbere umwanya umwe ruri mu ibara ry'umutuku twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo
ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi niho duhagaze
hari n'igihe njye mvuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo ni nko gutera urwenya, bamwe kabagira ngo ndakabije ariko si ugukabya. Ntibufunze ijana ku ijana ariko buri hasi hasi hashoboka.
Uwo ni bwana John Williams Intwari, umuyobozi w'ikinyamakuru Le Monde News cyafunze gikorera kuri internet wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF. By'umwihariko mu Rwanda, Reporters Sans Frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga. RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga iyo bashatse kuza mu Rwanda kurutanwa amakuru bimwe uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo. Iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere internet mu gihugu bikiri ikibazo kwitangazamakuru, bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije, gusa nanone bakemeza ko abanyamakuru gabo nabo bagira uruhare mu kwiniga ku mpamvu zitandukanye. Bwana Jean-Claude Ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museke akadomo rwa.
Hari ikibazo kikiri kwitangazamakuru bikoresha internet. Nk'abanyamakuru tuganiriye hari igihe bati ngo ntirwishimiye ko inkuru ijyaho, turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho. Hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye inkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho.
Icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburiwe irengero, naho abandi 35 bagahunga igihugu. Biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure, ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bukira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure. Mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10, amaradiyo asaga 30, ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi, ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimerwaho bwisanzure.
Ese kuba ibitangazamakuru bizamuka mu bwinshi, ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure, niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba 200 bivuga ikintu kimwe, ibyakavuzwe bindi ntibivugwe, nahitamo kubiba ari bitanu ariko bivuga byinshi binyuranye. Niho n'ose bazavuga umupira gusa, bakavuga imyidagaduro, imiziki n'ibindi, ugasanga na makuru amwe kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ntacyo ubwinshi babutanze.
Bwana Gonzaga Imoga n'ukuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda basanga iki cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières bigikubimo bidatangaje, gusa hari hamwe atemeranya nacyo nko ku cyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru kitagifungirwa, nubwo hasigaye icyo gushushanya abategetsi nacyo kiri mu kugerwaho impaka mu rukiko rw'ikirenga. Nanemeranye na RSF ivuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaratoreye gukomeza gutegeka u Rwanda ibintu bishobora kuzakomeza kuba bibi mu itangazamakuru, Bwana Muganwa aragaruka ku byo yemeranywaho na RSF.
Icyo hari gikomeye cyane mu itangazamakuru nubwo politiki igenda itera imbere, amategeko ya politiki igenda itera imbere, ureba igihe itangazamakuru ritangaza imyaka ishize ntacyari gisoshe igaragaza yuko iby'amategeko ateganya abanyamakuru babyaje amahirwe, kandi ikibazo gikomeye tuzi ko ari kwikumira censorship. Icya gatatu bavuze ku mategeko ya interineti, aya mategeko natwe tuyafite ikibazo cyane cyane itegeko ry'ibyaha bikorwa kuri interineti, itegeko rya ICT muri rusange n'itegeko rya RURA kuko tunayakorera ubusitemu kugira ngo tuzayatange ibitekerezo aho twumva afite ko abangamiye itangazamakuru. Hari ikindi bavuze kandi bamaze kumenya ko gihari kijyanye n'abanyamakuru b'abanyamahanga baza mu Rwanda. Abanyamakuru benshi bamaze kutugaragaza ko bigoye cyane ubu ngubu muri iyi minsi kugira ngo zemerewe kuza gutara inkuru mu Rwanda.
Iyi ni ingingo bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byaganiriyeho maze rubanda bakavuga uko bayumva.
Nimba ubwabo ubasha kuburi kuri radio ukavuga uti hari amakuru twanga gutanga, mu by'ukuri ubwisanzure riba rifite ni ubuhe? Buriya rero ku kijyanye n'icyo cyegeranyo usanga koko uriya muryango ukabya, iyo urabye mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru bugeze ku kigero yego ntabwo gishimishije cyane, ariko iyo urabye ubwisanzure bw'itangazamakuru burahari.
Muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga amakuru, umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa ariko bwose.
Iki cyegeranyo cya RSF ku bwisanzure bw'itangazamakuru kigaragaza ko igihugu cya mbere cyubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23, gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere u Rwanda rurimo igihugu cyiza ku mwanya w'imbere ni icya Kenya ku 100, Ethiopia kwijana na 10, Tanzania kwijana na 18, Uganda kwijana na 25, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kwijana na 54, mu gihe Burundi buri kwijana na 59. Wagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali.
Duce tubandaniriza mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahahungiye zivuga yuko akaranga ku Burundi n'imico kama biriko birasubira inyuma, ni mu gihe baba hagati y'Abatanzania n'impunzi z'Abakongomani bo bafise imigenzo itandukanye, babibwiye mugenzi wacu James Jovin.
Kugumya imico nakaranga by'igihugu biratuma abanyagihugu barushirizaho gukunda igihugu cyabibarutse, bakaboneraho kukiyaga neza no kukimenyekanisha mu makungu. Imigirwa igize imico nakaranga by'Abarundi irahuza ikongera kanyuranisha abantu gutyo, urukundo no gufashanya bigatsimbatara basangiye igihugu. Naho biruko mu nkambi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania ibaye indanse. Inkambi ya Nyarugusu itunze impunzi z'Abarundi hamwe n'abanyekongo barenga 150,000 bose hamwe ubitege bitangwa na CR, kandi izo mpunzi zikaba zituranye n'Abatanzania. Ibintu bijyanye n'ubuzima, ibyashara, ubuzima butandukanye no kulima kenshi bikorerwa hamwe. Kubwizo mpamvu gukurikira no gukunda imico nakaranga na kazi katoroshye gose.
Nk'ubu tubisikiye hano twase dusanga turi mu bihugu bitatu, turi muri Kongomani, Abatanzania, uko rero uko biza.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahaye ikiganiro cy'i Amerika zimeza yuko mukahise zikiri mu gihugu cy'amavuko mu Burundi urwaruka rwari bifashe neza, ariko kuva bahunze rwagiye ruhinduka.
Turavye ingeso aho imigenzo kuva tuvuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tukiri mu gihugu urwaruka rwa rwifashe neza, ariko gushika ubu ho dusike ngaho mu makambi kwabaye nk'abantu bagiye bahura n'izindi n'ibindi bibazo cyane ibibazo byo kuba hari mu ngwano ibiki tushye ngaho mu Burundi kwa muri Tanzania. Twasanze n'urwaruka rutanga guhinduka bivanye n'ivyo babona ku mateleviziyon n'ibindi bagina babona mu kibindi byo kugira bihinduka.
Mu bisanzwe nk'uko turi ngaha haje nsanga mpagarari y'ugwaruka ngaragaje kwitegereza imico n'imigenzo y'ugwaruka gwa ngaha mu nkambi gwaje ruva mu gihugu cy'u Burundi. Biraboneka neza yuko imico n'imigenzo kwa dusanga dufite mu gihugu cy'u Burundi yagize nte yahindutse.
Bavuze yuko ibintu ngenderwa ko biranga imico y'Abarundi arivyo byose Burundi bwisangije byamye kuva kera narindi bikorwa n'abanyagihugu mu ntumbero yo kubana neza no gufasha ngo hari indero yo kuziko umwana aronka kuva kivuka, ariko byayura mutwe bimeza ko bibereye ndanse rwaruka ruri mu nkambi muri iki gihe.
Hariho ibintu byagiye byiyongera cyane ko byereke kunywa urumogi, kunywa ibyayura mutwe. Benshi basanga bafise ingorane zo ko baguma banywa izo nzoga, usanga bakora gira intuzeye ngo bishya mu bintu byongo n'abasani ndo twatse kituma ucanisha rwaruka ruguma rutatera imbere ahanini bivanye no kunywa ibyayura mutwe cyane no kugira ingeso z'ibindi bihugu tubona ku mateleviziyo n'ahandi.
Nuko guhera mu Burundi imico nakaranga byari sawa, kuko umuto yarubaha umukuru kandi umukuru akabubaha umubyeyi, kandi mu ndero y'ikirundi umwana yamye arangwa no kubaha uwo musumba. Muga mu gihe twe twaje ngaha mu nkambi tumaze guhunga tumaze gushika ngaha, nihaba ugwaruka gwishi kwarivanze ibintu by'ibiyayura mutwe batangura ibintu byo kuboregwa. Rero bica bituma ya mico nakaranga bitakara. Nicyo gituma rero cyico nubona nuko hari itandukaniro cy'ugwaruka ruri mu Burundi n'ugwaruka ruri ngaha mu nkambi.
Bamwe mu bageze mu zabukuru batuye mu nkambi ya Nyarugusu basaba yuko Abarundi bose batuye mu nkambi iho hose bari ku isi bakurikiza neza kandi bagakunda imico nakaranga by'igihugu cyabo no kwirinda icyo cyose cyo tuma Burundi buvugwa nabi cyangwa bukabonwa nabi mu makungu.
Uko igihugu cyose kifisi imigenzo yacu yategezwe gucerekana kuba ajya abantu bakaca bigiraho, aso gituma kwa turabandarira abantu babatama nkatwe turondera uburyo bwose ingene bo boze barigisha ugwaruka kugira ruzosubire ku migenzo yahora kwa kwa dufise kya tukire mu gihugu cyacu cyo Burundi. Twadusabe abavyeyi nkanje yuko bogerageza kuba kwicara kwa kugwaruka rwacu, iyo twicaje muhira tubigisha ingeso z'ikirundi tubigisha uko bakuye kubaho n'uko bazokwiteza imbere igihe tuzaba dusubiye mu Burundi. ico nso nyamukuru ndagomasa babavyeyi nkanje
kugwizo mpamvu barundi bose batuye mu nkambi ya Nyarugusu no muzindi nkambi zitandukanye basabwa kugira urukundo guharanira amahoro kuba intungane kwisunga amategeko kudatirimuka kwibanga kuba umwizigirwa kutarenganya kwakira neza ingenzi kugira ijambo kwitaho abarwaye n'abandi bantu bose bari mu ngorane ibyo rero ngo ni bimwe bibwirizwa kuranga murundi akunda igihugu ciwe Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iri ya Amerika
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ino ngaha duciye dusozerera ikiganirwa nyumu ntaratu no munsi makoze nshuti bakunzi kubana natwe akaririmbo ni Habibi Kadeben Ababandanye kudutega matwi mu masegonda make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha